nzamba
nzambira samirana
amahoro nchuti bakunzi ba radio inzamba agateka kawe turabahaye ikaze muri ano makuru gihenegerezo rya gatanu gitugutu mwaka 2021 ayo twabateguriye ahagaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira kwigenzo rya gatanu gitugutu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe umwigisha ku isi yose murano makuru uko umwuga wo kwigisha wifashe mu Burundi twabibateguriye ikiza COVID-19 kiragisubije amashuri afise uburaro abanyeshuri 15 bo kuri ise ya Kanyinya mu ntara ya Kirundo baratowe ico kiza mwisekeza yo gupima yatanguye mu ndwiheze muravyumva nivyo murano makuru nayo mu bijanye n'impunzi hohoterwa impunzi z'abarundi mu gihugu kibanye ca Tanzania zabandanya bamwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi Nyarugusu ntibatahura ingene abarongoye iyo kambi bariko barababuza gutahukana amatungo yabo mu Burundi mukanya tuza kubabwira ido nido ryano makuru kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
turongeye kubaramutsa kwigenekerezo rya gatanu gitugutu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abigisha ni umunsi washyizweho mu ntumbero yo guhimiriza abantu kamaro n'uruhara abigisha bafise mu iterambere n'indero rusange ry'igihugu icivugo cuno mwaka akaba ari abarimu umushinge mu kunagura indero reka tubaze donido beni akisera kana
umunsi mpuzamakungu wahari wabigisha uhimbazwa kuva mu mwaka w'1994 hari mu ntumbero yo gushyira mu ngiro amasezerano y'inama yari yabaye mu mwaka w'1966 hagati y'ishyirahamwe mpuzamakungu iraba ibyerekeye abakozi n'akazi OIT hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO iraba ibijyanye n'indero n'ubuhinga muri iyo nama bari barabiye hamwe ingene abigisha bafashwe mu kazi kabo ka minsi yose ibyo barekuriwe n'ibyo basabwa byose tutibagiye amategeko agenga ingene baronka akazi n'ingene bakarangura amashyirahamwe mpuzamakungu UNESCO UNICEF OIT arahuza ku ciyumviro cy'uko umunsi mpuzamakungu hari wabigisha atari akaryo konyine ko kubashimira ku kazi gakomeye bakora ahubwo ayo mashyirahamwe mpuzamakungu asaba ashimitse amareta gukora ibishoboka byose mu gushyiraho imigambi yo korohereza abo bigisha mu kazi kabo ka minsi yose ibyo ngo byotuma nabo bitanga gusumba akanovera k'inyigisho nako kaca kisununura icivugo ngendegwa ko cy'uyu mwaka ngo nuko abigisha bo b'inkingi mu kunagura indero muri iki gihe haheze umwaka n'igice amakungu yugarijwe n'ikiza cya COVID-19 uwo munsi mpuzamakungu hari wabigisha uyu mwaka w'2021 inguvu zidasanzwe ngo zikwiye gukoreshwa mu gushigikira abigisha kugira ngo bashobore kunagura igisata c'indero gisa n'icazingamitswe n'ico kiza cya COVID-19 bisabwa ko mu guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu abantu bokwerekana ingaruka mbi z'ico kiza mu vyerekeye indero mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo vyatewe n'iki kiza mu gisata c'indero ngo koba n'akaryo ko gusaba ko hoshigwaho imigabo n'imigambi kugira ngo umwarimu wese aguma ahabwa icubahiro aho hose ari mu kazi kiwe
arakoze Beni Akisera Kana abarimu barahamagarirwa rero kudahara mu gikorwa cyo kunagura indero mu Burundi naho bakora mu buryo butoroshe na gato ibyo biri mu rwandiko umuhari map Burundi wandikiye abarimu map Burundi wereka abarimu ko bafise uruhara ntangere muri kazoza k'igihugu ido nizereka tubibaze Jacob Sibomana
muri iryo tangazo umuhari map Burundi washize ahabona mu gihe hari haramutse ahimbazwa umunsi mpuzamakungu hari umwarimu uyu muhari urashimishwa n'igikorwa ntangere abarimu b'abarundi bakora mu kurangura umwuga wo kwigisha abana nabo bakora singorane zidasanzwe. Ubu rwandiko ruvuga ko igihe cyose haba hari ko harahimbazwa umunsi w'abarimu, abategetsi bamagaga ku ngorane z'abarimu ariko ntizitorerwa umuti. Muri izo ngorane hari uruhande y'abana biga mu buryo budashimishije nko kwiga bicaye hasi, abarimu nabo baba bahanzwe n'ibibazo bijanye no kubaho kwa misi yose. MAP Burundi ikabona ko kazoza k'igihugu kazova kuco abarimu bazoba bubatse uyu munsi. Uyu muhari ugasaba abarimu naho bari mu ngorane kuguma n'ubuntu n'iteka, mumenya ko uyu muhari mu migambi yabo unyamukuru utegekanya ko Burundi ushira imbere indero.
Umunsi wahariwe umwigisha ushitse mu gihe bitoroshe ku bw'urunani uharanira abarundi ku bintungane RCP. Abigisha bubugarijwe n'ibibazo byinshi harimo no kudahabwa agaciro nka mbere ku bwa Gervais Nibigira cegera curongoye ubwo runani. Muno munsi ntiwarukwiye kubo gukeza abigisha gusa, ahubwo warukwiye kuba akaryo ko gusaba leta yuko yobashigikira mu byankenerwa byose kugira ngo abakura ko ubumenyi baze kubuhabwa n'abigisha bakarorero. Kurikira Gervais Nibigira.
Bamwe mu rabanza gukeza abigisha uyu munsi uravye imyaka giye hera niko hagiye haba ibihinduka. Uravye nyine umwigisha yafatwa uha mbere nyine afashe uyu munsi none ko ariho ibyagiye bizabihinduka kubera cyane bijanye n'uburyo yizaga nyine umwigisha umunsi afatwa hasanzwe abaye. Kera umwigisha wasanga ari umuntu w'icyiterekerezo ubitekerezo ha mu nyifato cyane haba no mu ngendo bashaka kubera abantu bose babona yuko ari umuntu afitiye akamaro igihugu ku buryo wasanga n'umukiba bantu ari benshi bafata ko karero baravye nyine yabayifata ha munyambaro ikabashaka basa ni umuntu ashobora kuronka inzu yiwe abamwe. Ariko umunsi rero ibindagi biza byatituka bijanye n'ibihe by'ubucaciyemo aho sanga uyu munsi rero umwigisha umunsi akora akazi mu bihe bidasanzwe kubera kubura uburyo kubura ibikoresho. Rero uyu munsi bagamije uko boronka uburyo gashahara kizununuye hama kandi bagahabwa ikibanza nk'icyo hambere abahinda cyane nuko boba kuvangura ibijanye na politike n'umugabo kwigisha bekeje sankesho munsi hariyo kuvanga ibya politike n'ivyo imwuga yo kwigisha munivuta yuko kandi umwigisha cyangwa umuyobozi w'ishuri n'ikibanza c'ubuhinga n'ikibanza ca politike. Rero ubwira ngo tuze turonke ugwaruka ejo bundi tuzoraga yugo cacu nuko umwigisha yabwe ikibanza ciwe kibanza kimubereye akaronka uburyo haba mu bikoresho ikahaba n'umujyo ubwira ngo abeho neza.
Nakajyo kandi kuri urwo runani RCP wo gukebura bamwe mu bigisha batumurongo kugira ngo bisubire ko bamenye ko bajejwe gutanga indero yabo bareze batajejwe nyabuna kuyititura. N'ubunyene dukurikire Gervais Nibigira.
Uyu munsi wumvise amaraporo asogwa cyane cyane bari abajyanye n'inyigisho mu gihugu canke abari abagati ya kugwaruka k'abana. Uyu munsi hariho inyifato yadutse aho usanga abigisha umunsi bagoba izo baragiye, ugasanga kenshi batanga amanota bijanye n'inyifato baba bageranye n'umwigisha haba kubasambanya haba kubaca amafaranga. Rero uyu munsi iyo nyifato yatesha agaciro abigisha. Icyo bituma rero umunsi rero muri bahimpanuro abigisha cyane abo bataye umurongo ko bohindukira bagasubira kuba abigisha barezi aho kuza barenga amasezerano cyane cyane amasezerano y'umukoresha. Umukoresha aba afise icyo ayakeneye kumwigisha naco n'ikiye nuko aronka kanuvera mu ndero hama kandi n'indero hamwe n'uko umusaba kandi abigisha bagenzi babo bantu sanga bataye indero yuko buza bahanurana hama kandi cyane bakaza barabashengiza bashira habona.
Uwo ya Gervais Nibigira icegera curongorana ni RCP. Tumira mate mukanya duce tubandanya amakuru twabateguriye.
Inzamba.
Tuje mu gisada cy'amagara y'abantu, abanyeshuri barenga 15 biga kuri lise ya Kanyinya muri komine n'intara ya Kirundo baba mu buraro nibo batowe umugera wa COVID-19 guhera mu ndwi iheze. Abo batowe uwo mugera inyuma y'ikiringo cababa ukwezi amashuri atanguye. Abanyeshuri bakaba bari bategetswe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwinjira mu buraro ari uko berekanye urupapuro rwemeza yuko bitimishije umugera wa COVID-19. Beka inkuru tuyibaze Trifine Kaniwabo.
abanyeshuri ba mbere bagiye kugaragaza ko bagendana umugera wa COVID-19 guhera mu ntango y'indwi iheze. Hamaze gukogwa ibipimo muri rusangi ku banyeshuri bose guhera kuri wa gatanu heze, n'ibitigiri by'abanyeshuri bagwaye uwo mugera byashika kuri 16. Nk'uko amakuru ava kuri Giseka Nyenya bimenyesha, amakuru mbere yemezwa n'abo mu gisata cy'ubuvuzi mu ntara ya Kirundo. Abo banyeshuri bose baba mu ndaro, haciye bashigukwabo baca batangura imiti nk'uko ayo makuru nyene abandanya abivuga. Abatari bake baribaza ingene nyuma y'indwi zitatu gusa amashuri atanguye, abanyeshuri bari mu ndaro bagwara uwo mugera mu gihe bavuye mu buruhuko bipimishije uwo mugera nk'uko byategetswe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Tubibutse ko haciye hafi amezi abiri intara ya Kirundo ivugwa mu ntara zari zibangamiwe n'ikiza cy'umugera wa COVID-19, ariko muri kino gihe amakuru atangwa n'abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara akaba yemeza ko ibiharuro by'abandura uwo mugera byari byagabanutse.
Trifine kandi wabo turamushimiye. Hari umunywanyi w'umugambwe Senere muri komine ya Gatara y'intara ya Kayanza yafashwe n'abapolisi bambaye gisivire araheze indwi zibiri zirenga. Abegereye umuryango wiwe basaba kumenyeshwa aho wabo yajanywe gufungirwa, bakavuga kandi ko bafite amakenga ku mutekano wiwe. Aho mu ntara ya Kayanza akaba havugwa uruhigi rudasanzwe ku banywanyi w'umugambwe Senere, aho hari abagera ku 10 bamaze igihe bapfunzwe. Ni nkuru ya Breze nije imbere.
Uwo amaze indwi zibiri atawuzi ahafungiwe azwi ku izina rya Eric Ntunzwe n'Imana, akaba arongoye urwaruka rw'umugambwe Senere muri komine Gatara. Yahagaritswe n'abapolisi bambaye umwambaro wa gisivire ariko bafise inkoho zo mu bwoko bwa pistole, nk'uko amasoko ya radio Inzamba muri komine Gatara avyemeza. Kubafatwa kugeza ubu abegereye umuryango wiwe ntibaramenya aho yoba afungiwe, bagasaba ko yorekugwa kuko ngo atacu azira.
Nitwa Eric, niwe yafashwe n'igipolisi. Abapolisi bagiye bambaye CGM mbwa bafise amapistoli, amusanga hari uwibereye ariko ari bwo n'akanyota bashira batwara ari izi ndwi zibiri zirenga. Ntitudahafunge ntitudahari, twasaba abantu bamufashe yuko bamureka kuko ntaco yahagiritswe.
Aho muri komine Gatara havugwa uruhigi rudasanzwe rwo ku banywanyi bo mugambwe Senere. Bivugwa ko hari abagera kuri 10 bafunzwe araheza amezi abiri. Abegereye imiryango yabo bagasaba ko borekugwa kuko atacu bazira. Ku bwabo ngo iyo baba bafise ibyo bazira baba baramaze kurenguka imbere ya Sentare.
N'abandi bafite Senere bashika nka 10 bo ku mutumba wa Kirenga, banegereye komine Gatara. Abanyamaze hafi amezi abiri bafunzwe atacu bahagirizwa gushikiriza dusaba ubutegetsi, dusaba ajya intwara ko barekura kuko ntacyo bahagirizwa.
Aho mu ntara ya Kayanza haravugwa kandi abigisha babiri Benjamin Misago na Kome Bucumi bo mu makomine ya Muhanga na Gahombo basanzwe nabo ari abanywanyi w'umugambwe Senere babuzwe irengero kuva ku wa 24 no ku wa 25 Nyakanga uwu mwaka. Kuri ibyo bibazo by'abo bantu bafungwa abandi bakabugwa irengero cyane cyane abo mu mugambwe Senere, uruganda rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Colonel Micisha Hayo arongoye intara ya Kayanza hamwe n'abarongoye igipolisi muri iyo ntara ngo bagire ico babivuze ko.
Uko komiseri Moise arakaza yigenza ngo ni ikimenyetso cy'uko mu Burundi higanje kudahana ibyaha kuri bamwe bamwe bashigikiye ubutegetsi. Ibyo bishikirizwa na Pacifique Ninahazwe ari mu bahanira agateka ka muntu mu Burundi, asigura ko iyo ntwaza ngabo mu gipolisi cy'u Burundi adahengeshanya gusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu aho agiye gukorera hose. Pacifique Ninahazwe akavuga ko ibyo bivuguruza iby'umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza mu nama ya ONU ko mu Burundi haranga ubutungane no kubahiriza agateka kazi na muntu. Tumukurikire.
Komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega amaze igihe kinini cyane ariko aravugwa mu bubisha butari buke bujyanye no guhohotera ubuzima bw'abanyagihugu. Aho yagiye araca mu makomine nka za Matana, yaraciye mu makomine ya Bujumbura Rirare, aragaruka hariya muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, ubu naho twumva ko ageze mu Kabizi. Ahantu hose agenda araca yamariko aravugwa mu mabi atandukanye. Urahavuga mu bijyanye no gukubita abanyagihugu, urahavugwa mu bafashwe bakabugwa irengero, urahavugwa mu bapfungirwa ubusa, urahavugwa mu by'uguhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu ibi bya torture uraho kandi avugwa mbere no mu banyagihugu bagiye barapfa ugasanga barafashwe bakaca bicwa ariko igitangaje commissaire Moyiza Rakaza ni ntakugwako ibivugwa biravugwa wakarengana ubu twumva geze mu byo gukubita abasirikare ukumva hijya no hino harabo yakubise harabo yateye ubwoba ikintu cyonye n'umuntu ashobora gukuramwe mu biba kuri Moyiza Rakaza nuko ashigikiwe nuko ivyo akora bifise ahantu bishigikiwe hakomeye mu nzego zo hejuru z'igihugu kuko hariho bake bake bagiye barakora nk'ivyo yakoze twagiye turabona bishika bagahanwa ariko Moyiza kubona ari ntakogwa ko bisigura ko ashigikiwe cyane nabo hejuru ikindi twovuga nuko Moyiza Rakaza ari kimenyamenya cyo gutahana ibyaha biri mu Burundi kandi ko bivuguruza amajambo President Evariste Ndayishimiye yaheruka kuvugira imbere y'inama ya bose ya ONU aho yemeza ko ubutungane bw'u Burundi bukora kandi ko ivyo kubahiriza gato y'akazi na muntu mu Burundi atari kibazo kubera ko dufise ubutungane bukora neza bushobora guhana abahonyora agateka kazi na muntu kubona umuntu nka Moyiza Rakaza atigeze ahanwa nico kimenyetso gikomeye cingene mu Burundi atazego by'ukuri zubahiriza gato y'akazi na muntu zihari
tubite ko komiseri Moyiza Rakaza batazira nyeganyega aherutse gutoteza umusirikare mu kumukubita amutera ubwoba ko ashobora no kumurasa bikijana dukubitire mu mpunzi naho bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania baridogera abarongoye iyo kambi ko babankira gutahukana amatungo yabo ibyo ngo bikaba ari hohoterwa muyandi tukabishikirizwa n'urunani rw'amashirahamwe ahanira gateka k'impunzi ziri mu makambi CBDH vika n'inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka
Impunzi z'Abarundi bari Nyarugusu bashaka gutaha mu gihugu c'amavuko babanza kwiyandikisha kugira ngo bashigwe ku rutonde baruhinde umwanya wo kwitunganya ariko kuva mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro izo mpunzi z'Inyarugusu zishaka gutaha zihura n'ikibazo cy'ukubuzwa gutahana ibyo batunze byose uyu atwiganira ingene ababanyi biwe banyuye gutahana impamba zigizwe n'imfungurwa
ndo mwe babanyi twara tubana ngo batatu bari bifuje guhunguka itariki 2018 2021 ariko barankiwe ko batwarikwa imizigo yabo barondeye kugira ngo izo batunge mu gihe bashyitse mu gihugu iyo mizigo yari igizwe n'ibigori hamwe n'ifu bahabwa n'ishyirahamwe rijejwe gutanga ifungurwa urongoye inkanda akaba yarabankiye yitwaje ko imizigo ari myinshi mu gihe abandi batwara n'ibisumba ibyo bari batwaye bakibaza ko ari akarenganya ko baragerezwa mu gihe bamwe mu bapolisi umwe baraka igiturire kinini yake bitanu amafaranga akaba ari menshi atabo bayakura turasaba rero tuvugire abantu heo kwengano basure batahe mu gihugu cyabo atari n'utwabo barondeye
mu runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi ziri mu makambi CBDH vika bahamagarira abarunguye iyo kambi ya Nyarugusu gukurikiza amategeko y'ishyirahamwe ryita impunzi ku isi HCR ayo mategeko arekurira impunzi gutahukana ikintu cyose kitari rusange twumvirizere Hotport Sharangabo icyegera cy'urongoye urunani CBDH vika
ibyo byo kwankirwa gutwarirwa imizigo y'impunzi twebwe turishira mu ihohoterwa kuko amategeko agenga hasere nta na rimwe yigera buza ko impunzi hari ibyo zisiga ahubwo ziyitegeka ko ayitegeka ko igomba gutwara ibintu byose by'impunzi igasiga ibintu byonyine bya rusangi impunzi bifise mugabo biba bizokoreshwa n'abandi bazoba baje cyangwa basubiye mu muri iyo nzu aba yavuyemo ariko ibintu by'umuntu yirondereye uko biba bimeze kose HCR ibigomba gufasha kugira ngo umuntu ahungutse agenda bitwaye rero kubera ko muri Tanzania hasanzwe hari ibintu bizimbutse cancane bijanye n'ibyo gufungura impunzi z'abarundi ziragerageza zikigurira ibigori cyangwa ibindi bintu byose zizi ko bitoroha kupfa kubona mu Burundi gutyo kugira ngo bizobafashe bamaze gushika mu gihugu. Rero igitangaje igipolisi cya Tanzania kiravuza ko ibintu bipakira bakavuga ngo ni byinshi kandi bitatezwa gusigara kuko HCR ibifise itegeko kuko igomba gutwara ibintu byose. Rero abapolisi bakaca babi baha ko bigenda ahani nurabye ugasanga ni kagatotezo ikindi naco no gushaka ibiturire. Rero twebwe dusaba HCR gukurikirana ibyo bintu kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe c'impunzi y'umurundi ibitahutse gisigara cyane cyane ko abafise uburenganzira ko agenda bitwaye. Ikindi dusaba igipolisi cya Tanzania mbere na leta ya Tanzania muri rusange kubahiriza impunzi zari zisigaye zaba nizitashe kugira ngo umuntu wese yubahize mu gateka kiyo kuko nimba iyo mpunzi yafashe ingingo kugira ngo izotahita aja gusegeririza ahubwo ikifashisha ibintu yagiye yitahaniye nta mpamvu yuko igipolisi cya Tanzania gishobora kubangira gutwara ibintu byabo.
Tukaba dutarose uwurongoye ikambi Nyarugusu kugira ngo agire ico avuga kuri iyo myidogo y'impunzi z'abarundi.
Dushimire mugenzi wacu Vanessa Muhiteka. Nino ngaha duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze yompi uruganda rwa Radio Inzamba rwabatoreje ano makuru sinogere nagwo ntarushimiye Jean Marie Ndabashinze duwe mwari kumwe kuri mikro naho butaha.